Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuwashikiza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize. Urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye ububasha iyansa mu mpfunyapfunyo rwatanguye isekeza ryo gusaba ko amareta abuza abajeje umutekano kurasa mu kirere mu minsi mikuru iheze umwaka.
Ugasanga nk'ubu hari umuntu ko rusasa rukomerekeje, ugasanga hari umuntu ko rusasa ruhitanya gapfa, kandi ntituzogende twaramenye ngo ninde yamukomerekeje canke ninde yamwishe.
Uni Jean-Claude Sinzinkayo arongoye ishirahamwe MIRPD rirwanya ibirwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini avuga igituma iryo sekeza ryatanguye. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abanyarwanda zirenga igihumbi zatahukanywe zivanwa mu kambi ya gisirikare ya Nyamunini iri muri Kivu y'Epfo. Ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze impunzi z'abanyarwanda barenga igihumbi kuri uno wa gatandatu batahukanywe mu Rwanda bavanywe mu ikambi ya gisirikare ya Nyamunyinyi iri muri Kivu y'Epfo muri Congo, aho bari bamaze amezi hafi abiri. Abo baje bakurikira abagera kuri 291 nabo baheruka gutahukanwa mu Rwanda kwa mbere w'inondwi turiko turasozera bavanywe muri iyo kambi nyene ya Nyamunyinyi iri muri territoire ya Kabare. Kumurongo wa telefone ndi kumwe numenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye ivyiryo tahuka. Temistocle, amahoro.
Amahoro Diane.
Izo mpunzi zambukiye hehe zitahukanwa mu Rwanda?
Bataha bacyurwa bambukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere, umupaka uhuza u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ndetse na Kongo ku ruhande rw'umujyi wa Bukavu. Niho bambukiye rero kuri uwo mupaka wa Rusizi ya mbere bataha.
Bahashitse mu masangapi? Baje mu bwahe buryo? Ku mupaka byari byifashe gute igihe bahashika?
Kuva mu masaha ya kare mu gitondo mu masaha moya nibwo aba mbere muri izi mpunzi batangiye kwambutswa. Bazanwaga n'amakamyo y'igisirikare cya Congo FRDC akabageza n'ubundi ku mupaka ariko ku ruhande rwa Congo. Aha bakaba bahasangaga imodoka nini zo mu bwoko bwa kwasiteri zivuye mu Rwanda zibategereje. Aho rero binjizwagamo bakabona kwambuka bajyanwa mu Rwanda. Mu gihe rero izindi mpunzi, mu gihe zino mpunzi zambukaga, wabonaga ko urujya n'uruza rwahagaze nko ku ruhande rwa Congo, ho abaturage basanzwe bashakaga kwambuka bajya mu Rwanda babanje guhagarikwa amasaha make kugira ngo izi mpunzi zibone zitambuke.
Hanyuma none ubu tuvugana bari hehe?
Abo bambutse batwawe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri muri aka karere ka Rusizi. Niho bagiye kwakirirwa bakaba ariho bari ubwo mu gihe bategereje kuba bacyurwa aho baturuka mu turere twabo baturukamo.
Igihe wababona bagishika mu maso bari bameze gute? Hanyuma wabona basa nk'abahimba wabaryohewe? Iby'amagara yabo byo byari byifashe gute?
Icyo nabwira abakurikije ijwi rya Amerika nuko bitandukanye n'abaherukaga gucyurwa ku wa mbere w'iki cyumweru turimo. Abazi uyu munsi bari biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'abana, mu gihe abo ku wa mbere wabonaga ko ari ab'igitsina gabo. Ku bijyanye rero nuko bari bameze, wabonaga ko ari abantu bananiwe urebye ku mubiri, ndetse ukabona ko ari abantu basa n'abafite impungenge, ariko ukabona ko intege zari nkeya. Igisirikare, abasirikare ba Congo n'abandi bakozi bari baraho ku mupaka nibo babafashaga mu kumanuka muri ayo makamyo, hanyuma bakaberekeza muri ayo mamodoka ya kwasiteri yaturutse mu Rwanda yarabategereje. Yabonaga rero ko ari abantu bananiwe bafite intege nkeya.
Harabo vyoba vyashobotse kuvugisha muri bo gatemistoke?
Diane uretse no kubavugisha byo byonyine no gufata ifoto nk'itangaza makuru wabonaga ko ari ibintu bibujijwe bihari kijyanye ubona ko ari igitsure gikomeye cyane ni ibintu byakozwe mu buryo ubona ko itangaza makuru risa n'irihezwe kubw'ibyo rero ku mupaka ntibyadushobokeye ko tugira abo tuvugisha biba ngombwa ko tujya ku nkambi ya Nyarushishi abakozi b'iyo nkambi twahasanze batubwiye ko tudashobora kwemererwa kubavugisha ko hataragera ko bavugana n'itangazamakuru ubwo rero batubwiye ko abayobozi bagomba guturuka i Kigali aribo bashobora gutanga uburenganzira kugira ngo dushobore kuba twavugisha izo mpunzi
abo bayobozi bahavuye i Kigali bahavuye baza nimba baje bakubwiye iki uruhande rwo gutegetse rwaho bashikiye bwa gutangarije iki
kugeza ubu nakomeje kugerageza kuvugana nabo ariko na n'ubu ntabwo birankundira na cyane ko ku nkambi ho ntabwo byari byemewe kuri iyo nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi ntibyari byemewe no kurenga irembo ryinjiramo ngo ube wakwinjiramo icyo nabashije kumenya nuko umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yari yahageze hano ku nkambi ariko nagerageje kumuvugisha ngerageza no ku murongo wa telefone ariko ambwira ko bagihuze ko ashobora kumvugisha mu nyuma kugeza na n'ubu rero nta muyobozi n'umwe nari nashobora kuvugana nawe ku bijyanye n'izi mpunzi zatahuje
urakoze Temistocle Mutijima ubandanye ukurikirana ivyo nkuru habe jo canke kuwa mbere ukagira gishasha umenye dutangarize abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenye aho iyo dosigeze
ndabashimiye cyane Diane kandi nshimiye n'abakurikiye ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rero mukomeje kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye ububasha iyanse mu mfunyapfunyo rwaje gusaba ko ku minsi mikuru iheze umwaka abasirikare n'abapolisi batorasa hejuru umuntu mbere yo gusozera umwaka w'2019 niyo nkuru.
Kenshi na kenshi kuri bonane saa sita z'ijoro mu bihugu bitandukanye inzego z'umutekano zirarasa hejuru ibisasu kuga ubuheze mwisekeza ryatangujwe n'urunani mpuzamakungu rwishinze kugwanya ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha International Action Network on Small Arms iyansa mu mfonyafunyo y'icongereza ruhamagarira amareta n'ibihugu gutegeka inzego z'umutekano kugira ku minsi mikuru iheze umwaka nka bonane izo nzego ntizizogaragaza umunezero gutyo. Jean-Claude Sinzinkayo atwara ishiramwe MIRPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini rikorana n'ubwo runani iyansa avuga ko uretse ko iyo ngendo yo kurasa hejuru ibangamira ubuzima bw'abasivile ko kenshi hari n'abantu bahasiga ubuzima muri ako karere k'ibiyaga binini iryo sekeza ryatangurijwe i Kampala mu Buganda.
Uhereye ku basirikare abapolisi abase n'abanyagihugu basanzwe tubasaba ko bohagarika ivyo kurasa canke guturitsa ibigwanisho bavyita kwinezereza kuko mu vyukuri iyo nkawe umubana n'umuntu akabatunze iyo nkoho hama hagera ko aja kwigina uwo munsi mukuru akarasa ntaba yakubwiye ati mpava ndasa isahiye hanyuma rero wewe ni ngombwa umutima urasimba abana baga umutima ugasimba kandi noneho musanzwe mubizi yuko ivyo birwanisho baba ariko bararasa vyonone vyononekara hanyuma kandi amasasu yivyigenze cyangwa ibyo twakwita bare peridi mu Gifaransa ugasanga nk'ubu hari umuntu ugo rusasu rukomerekeje ugasanga hari umuntu ugo rusasu ruhitanye agapfa kandi ntituzogende twaramenye ngo ninde yamukomerekeje canke ninde yamwishe binezereze mu mutima ari ufite agacupa kanwe ari wipfuza kuja gusenga agende gusenga ari ushaka kuganira na mugenzi we baganire na mugenzi we atamituragaro y'ibigwanisha turiko turumva ngo bavyite ngo nukwinezereza kuko inkoho ntigere inezereza umuntu na rimwe mu buzima.
Abo bagwanya ikwirakwizwa n'ikoreshwa nabi y'ibigwanisho bicira umuriro bafise amakenga ko muri iyo minsi mikuru hashobora no kuba abagizi ba nabi bikika mu kiza bagahungabanya umutekano.
Uravye nk'ano mu karere k'ibiyaga binini hari nabikika mu kiza muri iyo minsi mikuru bakarasa bo bafitanye ingorane bitwaje ngo bariko baracelebra aho usanga muri iyo minsi mikuru nyene muri utu tugwitugwi twabagizi ba nabi hari abafata abantu baba barategekanije kuzorasa muri iyo minsi mikuru ngo nabo bariko baragira iminsi mikuru mucamwumva ko ivyo bintu ari akaga tawo bishigikira tutibagiye abanyamahanga bava mu bihugu vya Burayi vya Amerika baba baje kuruhukira ino hama rero bakaza mu mituragaro y'inkoho ngo ni vy'abantu bariko barigina umunezero musha mumva yuko tuba twononye umunezero wabo banyamahanga bazanya amafaranga yabo y'agaciro hama bakaza mu inkoho ziko zavuga
namubajije nimba hari cizere bafise kwa kamo kabo kazokwitabwa
akamo kacu kazokumvirwa dufise ibimenyetso ubwa mbere ngira ngo muribuka ko mu kwezi kw'icyenda twateye akamama leta tuti nyabona nyabona turasaba yuko mwogerageza mukorohereza abantu kugira ngo bamenye ko ibigwanisho bitegezwa kuva mu bantu nk'ubu twaramaze kubona ko ibihugu bimwe bimwe byatangwe kwitaba ako kamo aha twovuga nk'uBurundi bwarashizeho ikigongwe cy'amezi atatu n'ibindi bihugu turumva yuko hari ibimenyetso by'uko bari kwarondera ingene botanga ikigongwe hamwe n'ico rero n'ubu twizigiye yuko ubutumwa bwacu buzoshika kure hanyuma bugahindura benshi baba bo bakoresha ibyo bigwanisho ndetse hakabaho n'ingingo z'amareta zidasanzwe zihagarika ivyo byo kurasa mu minsi mikuru nico gituma rero twibaza ko muri aka karere k'ibiyaga bigari hoho ata muntu n'umuhereye ku musirikare umupolisi eka n'abari mu nzego zishinzwe igendereza canke iperereza bakwiye kuzorasa muri iyi minsi mikuru
ubwo runani yansa rukorera mu bihugu 120 byo ku isi harimo ivyo muri Amerika muri Afrika Iburaya no muri Aziya rikorana n'igisata cawo ni kijuje amahoro n'umutekano Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver niyo nkuru rakoze inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku munsi wa gatanu icegera c'umunyamabanga wa Departement ya Amerika ajejwe umugabane wa Afrika ariwe Tibor Nagy yarabonanye na ambasaderi mushasha serukira Burundi ahi Washington DC ni Godon Sindayigaya mu nama yabereye mu bushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire n'ayandi makungu inyuma y'iyo nama mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na ambasaderi Godon Sindayigaya aramubwira ivyo bayatse
nta misi myinshi iheze nshitse ngaha hanyuma rero icegera cy'umusekretere d'etat Tibor Nagy bwari ubwa mbere tubonana ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane tuvugane tumenyane mukaba murazi yuko nka kujya kwacu mu Kirundi y'umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru najewe twaje turavugana rero ambaza ivyerekeye Burundi nuko imigambi turavugana ivy'akarere ahanini rero nivyo ibikorwa twavuganye
kuri ivyo bibazo nyene vyerekeye Burundi mwavuganye iki kuvyerekeye umutekano turazi ko mu minsi iheze presidansi ya Amerika yongereje ikiringo c'umwaka ingingo ikazijanye n'umutekano mu Burundi ingingo zo mu bihe bigoye igihugu ingingo zituma abanyamerika batizigemvya mu Burundi kuri ico kibazo cy'umutekano mu Burundi mwaka kivuze ko
imbere yuko nishobora kuri ico kibazo mbere kuko sinacho twahereye ko yatanguye gushima ahanini ingene u Burundi bwitanga kuvyerekeye umutekano w'akarere ashima avuga ati turazi yuko mukuri ibintu byiza muri Amisom ati kandi murakuri ibintu byiza cyane kuvyerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu byo kugwanya sida kwicura warubajije uti kerekeye umutekano twavuga neza yuko kandi ndamubwira yuko uBurundi bw'uno munsi mu 2019 turiko tubaheza atari uBurundi bwo muri 2015 kuko nkuko mubizi ivyo mwisi bihano canke kujya kuntu babona uBurundi kiya gihe ari navyo banditse namubwiye nti ivyo sije twabandanya dukorera ko kuko ibintu byahindutse ni byinshi icyo twacumbikanye ko mbere aranambwira ati yuko afise umugambi wo kuzotemberera muri Afrika akadocero aboneraho ngira ngo no gushika iwacu Burundi akabwira ngo nawe nyene abyibonere.
Kuri ico kibazo cy'umutekano mwavuze kandi ko mwavuganye n'ivyo yake ntara Burundi mu misi heze eka nyuma yaho bere gitero mu kwezi kwa 10 tariki 16 tariki 17 Burundi bwareze u Rwanda ko abasirikare barwo bateye Burundi ico kibazo ari cyo mwakivuze ko.
Ico kibazo ntitwari kukireka kuko yarasanzwe akizi kandi ni byiza bwango akimenye ni byiza bwirango abantu bose babimenye kuko Burundi nkuko nawe ndemubwiye twebwe nta muntu numwe dushaka gusotora ari nacyo gituma Burundi na twebwe nitwo kwemera abadusotora yabuze yera ati tumwino misi ati ntibimeze neza ati Burundi ati Rwanda no Burundi ati Rwanda na Uganda hanyuma nti nikumva rero ntivyo bintu ariko bimeze nti kandi ntijya ntara namwe bwe murayizi nti icundi bwipfuza bwabuze ko bwipfuza nuko umuntu wese afise icyo yofasha agifashe nti kuko agifashe amazi atarenga inkombe leta y'Uburundi yarabuze neza yuko bene bijya bene ijya ngendo ibihugu bibanyi iteza guhagarara kandi twipfuza ko yohagarara.
Uyu mutegetsi yabivuze ko iki
yabuze neza yuko ivyo yarasanzwe abizi yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterere agacumu kumwe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo.
Mu Burundi ariko aritegurwa amatora atekanijwe mu 2022 amakuru atangazwa aravuga ko ubwigenge bw'abanyapolitike budashemeye ari abanywanyi b'umugambwe CNR bandanye gutotezwa nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Hari n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hari icuka kibi ico kibazo c'amatora atekanijwe mu 2022 mwakivuze kwiki
ivyo byo sudondaguye wewe kabibona n'acyo gituma rero najye ntaza kubyishura ko kuko sibyo twavuze gusa yuko ayo matora Burundi bwiyemeje yuko azogenda neza akaba amatora aba ku mugaragaro yuko abantu batari bake bemeye kuzoyajamwo kandi yuko azokugwa abantu bakabona yuko byose byagenze neza uko bari bavyiteze. Namubwiye nti twebwe murazi ku Burundi buzokora amatora bukoresheje amafaranga yabwo tukimugabo imfashanyo bukeneye bwerekeye ayo matora nayo kureka Abarundi bakayakora bakayatunganya neza ata muntu ariko arabavugira mu matwi cyane cyane yavuga ibitari byo tuti iyo niyo mfashanyo twebwe nk'u Burundi twiteze yuko ibihugu dusanzwe ducuditse bisanzwe ari bigenze by'u Burundi niyo ngendo twiteze.
Muri iki gihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye ubwigenge buke mu vyerekeye gutangaza amakuru hariho amenshi amakuru abiri bafunzwe hariho nk'uko mubizi iradiyo imirongo umurongo wa FM wa iradiyo Ijwi rya Amerika wugawe kandi iradiyo BBC ikaba yarugawe ivyo bibazo mwabivuze kwiki
ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muriko murabimbaza twebwe siko tubivuga Burundi murazi yuko ariho murazi yuko hariho n'ikigo CNC kijwe ingene akora iyo rero habaye ingorane CNC rero niyiheza ikaja hamwe nayo maradiyo wavuze BBC uravuga VOA la Voix d'Amérique benabore uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'u Burundi bigiye mu buryo ivyo ni byo twasanze bene amaradiyo bovugana n'icyo kigo sense kugira ngo babikure mu nzira. Icyo kintu twakivuze hanyuma twize yuko ari nako bizogenda, kuko ntakundi byogenda, kuko umuntu hagize icyo mupfa ni ngombwa kugira ngo mucumvikane ko imbere yuko imigenderanire isubira kumera nkuko yari imeze n'ubwa mbere.
Iyo umubonano mwagiranye na secrétaire d'état ajejwe intara ya Afrika Thibault Nage ni umubonano ukomeye cyane rwose, kuko hari haheze igihe kirekire Uburundi butagira ambasaderi ngaha i Washington. Uwo mubonano ku bwanyu utaruherutse hagati y'uwo mutegetsi serikiri Burundi eka n'umutegetsi akomeye muri Departement ya Leta ya Amerika, mwebwe ku bwanyu mwabakiriye gute?
Nababwiye yuko jya watagihe kinini cyari giheze ngeze ngaha. Nibyo twari twashoboye kuza turabonana mu bindi bihe, ariko ubwari ubwa mbere nsaba umubonano nyazina kugira ngo tubonane nk'uko tubivuga mu Gifaransa de façon officielle. Rero murumva yuko ari ibintu byiza cyane, kuko buga ntacica imigenderanire y'ibihugu canke y'abantu nk'uko tavugana, kuko iyo utavuganye n'umuntu ntweza ngo umenye icyo yumvira, kandi nawe ntamenya icyo nawe yumvira. Ni viza rero yuko twabonanye, kuko yambariye uko babona ibintu byogenda. Nange ndamubwira uko Uburundi bwibaza y'ukuntu byogenda, kandi bwipfuza ko ibintu byogenda. Si umubonano umwe uca utuma ibyo byose bijya mu ngiro, mugabo ni intango. Wavuze yuko twatumaze igihe atamu ambasadara ahari, uno munsi rero arahari, kandi icyo gikorwa twagitanguye. Nibaza yuko ari cyo tuzoguma ko gushika iyo migenderanire nimba hari akantu katameze neza uno munsi kazohabe tuzogakure isubire kuba nk'uko yari imeze kera, kandi n'ubu si mibi cyane, kuko yiba yari mibi ntituba twabonanye.
Godance Sindagaya, ambasaderi aserukira Burundi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwakoze ku kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nanje ndashimiye n'abari kubatwumviriza bose.
Eka nawe Frederic nkundikije tugushimire kuri ico kiyago wagiranye na ambassadeur Godance Sindayigaya, niwe asirukira Uburundi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubandanirize ku kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru.
Muri Somalia abarwanyi ba
abantu 17 bari mu musirikare
mu Rwanda, naho ubushinja caha
umunya politika atavuga rumwe n'ubutegetsi
umunya mabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga.
Noneho tunyarukiye mu Faransa w'umunyarwanda Eugene Shiba.
Ubwisanzure bw'itangaza makuru
ni ngombwa.
Claude Ganza munyamagana
Roger Urika neza Nairobi
Juja Clave ni nkuru Kigali
Assumpta Kabuyi ijwi rya Amerika
Badate ngabo
akabagira ubusa ijwi rya Amerika
Stockre Mutijima
Veniste Shimimana ijwi rya Amerika Londres.
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangaza makuru
mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabasuhuje mwe mwese muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko inshuti z'ikiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uyu munsi turatangira uruhererekane rw'ibiganiro tuzareberamo hamwe uburyo bunyuranye ubwisanzure bw'itangazamakuru bubangamirwa, inzira zikoreshwa, uko watahura ko igikorwa runaka ari byo kigamije kabone n'ubwo byaba bidahita bigaragara uko, ndetse n'ingaruka za bene ibyo bikorwa ku itangazamakuru muri rusange. Tuziyambaza kandi abahanga mu by'amategeko no mu by'itangazamakuru badufashe gusesengura iyo migenzereze n'uburyo umunyamakuru uyasabwa cyangwa abayumva bakwitwara mu gihe bahuye n'icyo kibazo. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Nongere mbahikaze muri iki kiganiro ndere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko narimbabwiye mu kanya reka mbanze mbagezeho inkuru z'ingenzi zavuzwe ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri iki cyumweru. Abanyamakuru bakorera muri leta ya Somaliland itemewe n'amahanga barasaba ko hakurikizwa amategeko mu gihe bakomeje guhohoterwa n'ubutegetsi bavutswe uburenganzira bwo gukora akazi kabo no kuvuga ibyo batekereza. Abavuganye n'ijwi rya Amerika baremeza ko bahigwa bukware bagafatwa bagafungwa mu buryo budakurikije amategeko. Muri iki cyumweru turangiza icyegeranyo cyasohowe n'ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri Somaliland kivuga ko uyu mwaka abantu 88 batawe muri yombi bazira kuvuga ibitekerezo byabo. 29 muri bo ni abanyamakuru. Muri uyu mwaka kandi hafunzwe ibitangazamakuru 4 muri icyo gihugu. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni y'Uburusiya, ho Perezida Vladimir Putin w'icyo gihugu yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rivuguruye ryari risanzwe ryerekeye ifatwa ry'ibinyamakuru bimwe byo mu Burusiya nk'ibikorera akazi k'ubutasi ibihugu bikomokamo. Abaharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru bafashe iryo vugururwa nk'intambwe ikomeye mu kubuza itangazamakuru kwisanzura. Dore ko iryo tegeko rivuga ko ryemerera leta kuba yafunga imbuga za internet ibyo bitangazamakuru bikoreraho igihe cyose ishakiye. Rinategeka kandi ko ibyo bitangazamakuru bigaragaza ingano n'isoko y'ingengo y'imari yabyo. Abaharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru banenze cyane iryo tegeko bavuga ko ryinjije Uburusiya mu cyo bise ibihe by'umwijima ku byerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Dusubiye rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ni gute uburenganzira bwa muntu bwo gutanga no guhabwa amakuru bubangamirwa? Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru rivuga ko uburenganzira bushobora kubangamirwa kenshi ariko bidakunze kumenyekana. Rivuga ko hari uburyo bunyuranye usanga imenyekana ry'amakuru ritambamirwa cyangwa akagirwa ibanga n'inzego zimwe na zimwe zigamije gukumira itangazwa ryayo. Ryemeza ko hari n'imigenzere zinyuranye igamije guhisura amakuru yatambutse kugira ngo yumvikane mu buryo ababigiramo uruhare bifuza. Ubwo buryo uko ari bubiri bwose bugira ingaruka ku makuru cyangwa ku munyamakuru yatangaza, kuko nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru, gutambamira umunyamakuru umwe mu kazi bihwanye no gutambamira uburenganzira bwa rubanda bwo kumenya. Inzira ya mbere rero ikoreshwa muri ubwo buryo ni ugukangisha igitangazamakuru cyangwa umunyamakuru bwe kuregwa mu rukiko. Abakoresha uburyo bakangisha umunyamakuru uwayatanze cyangwa igitangazamakuru cyatangaje kujyanwa mu rukiko. Hakurikijwe amategeko agenga itangazamakuru, akenshi hari n'igihe bene ibyo bikangisho nta ngingo zifatika zishingiye ku mategeko biba bifite zituma bishobora kwakirwa n'urukiko. Gusa ku rundi ruhande binabangamira ubwisanzure bwo gutangaza amakuru, kuko hari igihe igitangazamakuru cyangwa umunyamakuru ubwe nta buryo bafite bwo kwiregura mu rukiko cyangwa kugaragaza ingingo zishingiye ku mategeko zimurengera. Ibimenyetso bibanziriza ipfukirana ry'itangazamakuru rinyuze muri ubu buryo bigaragazwa hanini no kubanza kwimana amakuru, gukangisha ko hatangwa ibirego byo gusebanya no kwivanga mu buzima bwite, ndetse no gutera ubwoba abatanga amakuru no kubategeka kwitaba urukiko. Ibi bifite izihe ngaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru? Ingaruka ya mbere nuko habaho gutinda kwa zimwe mu nkuru cyangwa ntizisohoke kubera ko nta makuru ahagije abazitara babona. Indi ngaruka nuko bituma rubanda rugira ubwoba bwo kuvugana n'itangazamakuru, bityo amakuru amwe akabura, ubwo bwisanzure bukaba burapfukiranwe. Bituma kandi hari bamwe muri rubanda bumva ko gutanga amakuru ari ibintu badafitiye uburenganzira cyangwa se bidakunzwe na benshi. Iyo byagenze gutyo, uburenganzira bwo kumenya no gutanga amakuru ntibuba bwahungabanye ku munyamakuru gusa, ahubwo no kuri rubanda biba byagenze uko.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu Kinyarwanda. Rakoze Jeffrey Mutagoma ku kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru aje kudushikiriza. Abandi dushimiye ni mwebwe mwafasha akanya mukatwumviriza. Rakoze Fatuma Limasi Kalala niwe yegeranije amajwi. Muhinga bw'ivyumundi bari kumwe yari Ingenieur Patrick Diani Nahazwe. Mumva kuri micro ku izina rya bagenzi banje, ndabipfurize kubandanya muranirwa mu vyo murimwo. Murare aharyana, ahataryana harari umwansi. Mugira ijoro ryiza mu banyu.